Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu banwanye ndabaramukije kandi mbahaye ikaze muri aya makuru. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Inama nshinga amateka y'u Burundi yaraye yemeje itegeko rishya rizagenga amakomine.
Makomine ikibazo kwemeza uburyo uzotangura gukoreshwa itariki imwe y'ukwezi kw'indwi uko wokwibuka gushyiramo makomine muri miji y'amakomine ubwo buryo kugira ngo indongozi nshasha zo mu makomine zizazatunga ukwezi kwa gatanu nazohave bagira ngorane.
Uyu ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Naho mu Rwanda imirambo y'abandi bantu barenga ijana yabonetse ku kibuga cy'indege cya Gisenyi ni mu kanya mu biyaga bigari. Chuti zacu ariko nk'uko mubizi amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas, turahera mu yavugwa hano muri Leta Zunze za Amerika. Abashinga amateka w'umugambwe w'abademokrate biganje mu nama nshinga amateka ya Amerika bategekanya gutora itegeko ribuza Perezida Donald Trump gutanguza intambara na Irani. Inyuma yaho ategekeye igitero cyahitanye umukomanda akomeye muri Irani. Umukuru w'inama nshinga mateka Nancy Pelosi yashikirije ko bagiye gutora ku itegeko ritanga ububasha bwo gutanguza intambara, kuko amakenga ngo bashikirije igihumushiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo hamwe n'abandi bategetsi bo hejuru baza kubwira inama nshinga mateka ejo ingene igitero cagenze ngo ntibanyuzwe. Nta nkeka iyo nteguro y'itegeko mu gihe yotorwa izokwemezwa n'abashinga amateka, ariko nta mahigwe ifise yo guca muri sena isanzwe yiganjemwo abarepublikani. Ni mu gihe kandi ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu rokete zibiri zatewe mu gace k'i Baghdad gacungerewe cyane ahari ama ambasade y'ibihugu bitari bike harimo n'iya Leta Zunze za Amerika. Abategetsi ba Iraq bavuze ko ata muntu yakomeretse kandi atamuhari uravyitirira. Abategetsi muri Iran bari mu matohoza yo kumenya icyatumye indege ya Ukraine yari itwaye abantu 176 ikoroka igihaguruka ku kibuga cy'indege cy'i Teherani mu gatondo kejo ku munsi wa gatatu. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ashikiriza ko Guterres yahojeje imiryango yabuze abayo hamwe n'ibihugu abo bantu bakomokamo. Televiziyo ya Iran ejo yashikirije ko udusanduku twirabura tubika amajwi iyo ndege twabonetse. N'abategetsi ba Iran barahakanye kandi amakuru yavugwa ko iyo ndege yakorowe na misile. Muri Afrika umuhari w'intagondwa zo muri Somalia Al-Shabaab waragabishije Kenya ko itazigera itekana. Uwo muhari wabishikirije jo kuwa gatatu ko bamukera rugendo batazoronka amahoro kandi ko uzobandanya ibindi bitero ahari inyungu za Leta Zunze za Amerika muri ako karere. Inyuma yaho Al-Shabaab itereye ikambi ya gisirikare muri Kenya mu mpera z'indwi muri Somalia mu 2011 kwifatanya n'inteko z'umuryango umwe bwa Afrika zisanzwe ziriko zirarwanya umuhari Al-Shabaab. Perezida w'Uburusiya na mugenzi we wa Turukiya basaba ihagarikwa ry'intambara mu gihugu cya Libya. Babisabye ejo basaba ko iyo ntambara yohagarara kuva ku munsi w'Imana w'iyindwi. Aho impande zibiri zisanzwe ziriko zirarwanira ubutegetsi muri icyo gihugu. Abo bategetsi bavuga ko intambara muri Libya ituma amahoro n'umutekano mu bihugu no mu karere ka Mediterane ndetse no ku mugabane wa Afrika uhungabana. Ibyo bivuzwe mu gihe igihugu cya Turukiya cyatanguye kurungika abasirikare bacu mu gihugu cya Libya gushyigikira leta yemewe n'amakungu y'i Tripoli. Haruhande y'ibyo, umushikiranganji wa mbere wa Libya Fayez Sarraj yarabonanye n'abategetsi b'umuryango umwe bwa Buraya i Bruxelles mu Bubiligi ejo ku munsi wa gatatu. Perezida wa Guatemala Jimmy Morales yashikije jo kwa gatatu ko leta yiwe yanse kwakira abanyamexique bagiye gusaba ubuhungiro muri leta zumwe za Amerika. Morales ubutegetsi bwiwe buherana n'indwiza yavuze ko abategetsi ba Amerika babwirizwa kuzoganira n'uzomusubirira ku butegetsi kubijyanye n'ico kibazo. Mu mwaka uheze Amerika yarakajije amategeko ajyanye no kwakira impunzi iragabanya ibitegetsi by'abasaba ubuhungiro baciye ku rubibe ko mu manuko. Benshi muri abo bava muri Amerika yo hagati. Leta zumwe za Amerika imaze gusubiza muri Guatemala abantu basaba ubuhungiro 94 bamuka muri El Salvador hamwe no mu gihugu cya Honduras. Ibihugu bya Pakistan n'Ubushinwa byaratanguje imyimenyerezo ya gisirikare mu ibahari ry'Abarabu mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire mu bijyanye n'umutekano. Iyo myimenyerezo ya gisirikare izomara iminsi 9 yatanguye ku munsi wa mbere ibaye igira gatandatu ibyo bihugu bikoreye hamwe. Igihugu cy'Ubuhindi kidacana uwaka na Pakistan cyashikirije amakenga kuri iyo myimenyerezo ikorerwa hafi y'ibivuko byacu. Imyimenyerezo ya gisirikare hagati y'igihugu cya Pakistan hamwe n'Ubushinwa ikabije mu gihe igihugu cy'Ubuhindi hamwe na Pakistan barabana ayingwe mu bijyanye n'ibya gisirikare bashobora no gutana mu mitwe umwanya wariwo wose.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri YouTube VOA radio yacu. Amakuru mu byaga bigari. Burundi nyuma y'amatora yo muri uyu mwaka abayobozi b'amakomine bazaba bafite abanyamabanga nshingwa bikorwa ntayegayezwa biri mu itegeko rishyashya rizagenga amakomine ryaraye ryemejwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Muri integuro nshyashya y'itegeko rizogenga amakomine inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa gatanu uno mwaka w'2020 umushikiranganje w'intwara we hagati mu gihugu yari yagiye kwisigurira abashinga amateka yagarutse ku ngingo zimwe zimwe zihambaye. Ya mbere yerekeye impinduka zijanye n'ingene Musitanteri agiye gukorana n'inama mpanuzwa jambo afatiye ku ngingo yo mwibwirizwa rya hahora
ya 11 tuka neza yuko ikomine irongorwa na Musitanteri ariko akayirongora acungerewe neza n'abari mu nama ya komine. Ibi mwibwirizwa shingiro byanditse uko nyene kaba byaje n'inyanyura ingingo yari hasanzwe yavuga yuko ikomine irongorwa na Musitanteri n'inama mpanuzwa jambo ya komine kaba ari ngombi kuko ashiraho abategetsi babiri ku ikomine.
Iyindi ngingo yerekeye urundi rwego rugiye gushingwa iruhande y'abahanuzi n'umunyamabanga wa Musitanteri bahahora nk'uko umushikiranganje burandagiye abivuga.
Iyindi ngingo tubakwa akarorero ni ngingo ya 56 aho ishinga iyindi mirimo mu ikomine itari yasanzwe igashiraho uwitwa Secretary Executive Permanent de la Commune akaba ndetse mbere ari bazoba by'ukuri ari isomerezi cya Musitanteri kubera byagaragaye neza yuko ni komine hakenewe umuntu w'ijunjanijambo kandi w'incabwenge by'ukuri yosigara Musitanteri mu gihe atahari.
Amakenga y'abashinga amateka ku bijyanye n'ingene umurongozi wa komine azorangura amabanga yiwe mu minsi iri imbere ntabuze mu bashinga amateka. Umushinga amateka Baranyizigiye Jacqueline ashikiriza amwe mu makenga.
Bwa mbere tuzi yuko mu itegeko rya hahora uwahora afata icegeranyo mu gihe hari inama ya komine yari Musitanteri. Mugabo usomye mu iri tegeko nta na hamwe berekana yuko Musitanteri ari wazofata icegeranyo aho rero naharondera umuco. Hanyuma uyu mwasista yahora ari umusekretere wa komine simbona igituma bamufusa ahubwo ahanini bari kutwereka icyo azoba ajejwe kuko mu matribution ya personnel ya komine ntabwo bigeze batwereka ibyo azoba ajejwe.
Umushyiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ntacakure mu kwishyura amakenga y'abashinga amateka bibaza ingene mustantere agiye gukorana n'inama mpanuzwa jambo ya komine.
Komine izoba iramutswa mustantere. Mbeho garuka akaba secrétaire wa conseil communal cyane cyo kibanza cyo fatwa n'ubundi tuvuge na secrétaire permanent. Yewe z'ukuri imvuga n'icyo byose birashoboka. Ivana nicho umuntu agamije kumbure namba bitari ngaha niyumvira yuko byavuye bitomorwa ndani mateko mberekeza na cyane cyane ile madoro 30 years cyane atandi mabwirizwa za bitomora mu gihe byaba amatoko tubishira ngaha ahubira aho duhagaze nta kibuza cyuko uno munsi ikibanza cyofatwa na secrétaire exécutif permanent.
Umukuru w'inama nshinga mateka Pascal Barandagiye nawe nyene afise amakenga ku kuntu iyo nteguro nshasha iza yongereza abakozi ba komine. Umukuru w'inama nshinga mateka baza iyo amafaranga yo kubahemba zova agasaba urwego nshingwa ntwaro kuvyitegurira ku gihe.
Twamara ne kwemeza rino bwirizwa nibaza yuko mwebwe mwoca muraba hose tuzoba twashizemo mure ibintu bishasha bisaba uburyo ko mu makomine igihe bazokwemeza uburyo buzotangura gukoreshwa itariki imwe y'ukwezi kw'indwi yuko bokwibuka gushiramo makomine muri bije ya makomine ubwo buryo kugira ngo indongozi shasha zo mu makomine zizaba zatowe mu kwezi kwa gatanu ntibazohave bagira ingorane ane bije itatanguye.
Umushikiranganji Barandagiye nahatanga ihumure avuga ko umwimbo wongerekanye mu makomine asigura ingene vyagenze.
Ikibazo rero cyo guhemba abantu si kirenga mu gihe twiyumvira yuko ahubwo abantu baje bazofasha kugira amakomine aronka uburyo ubu buryo bwose buzaba buraca ku ruhande komine zigize amakompetanse kigifu nta gisibya by'ukuri ko amara ubutunzi butaziyongera. Jewe n'ukuri ndemeza yuko uno munsi amakomine yateye intambwe mu buryo dufatiye ku bintu bibiri biriko birahinduka. Icya mbere isubizwa mu makomine y'amasoko yari mu mirimo y'abikorera utwabo aho babyifashemo neza ubutunzi bwariyongereye inshuro amajana ane ku ijana. Ibi nababwira ni ibiharuro dufise dushobora kubyandika tukabahereza umurorero tukabibaha ngaha mu nama nshingamateka aho babyifashemo neza batatoje bashyira mu mufuko.
Iyo nteguro y'itegeko rigenga amakomine ritomora ko ba musantere bategerezwa kuba ari abafise impapuro z'imitsindo za kaminuza. Umushikiranganji w'intwara yo hagati agasigura ko mu myaka iheze vyagaragaye ko bamwe muri ba musantere batari bashoboye. Inama nshinga mateka y'u Burundi yemeje iyo nteguro nshasha ijanye n'itunganywa ry'amakomine yisunga ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2018. Iyo nteguro ikazobanza guca mu nama nkenguzamateka imbere y'uko umukuru w'igihugu ayitera ku gikumu.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba ejo bwataburuye indi mirambo y'abantu barenga ijana ku kibuga cy'indege cya Gisenyi bakekwa ko bishwe mu 1994 bahambwa ikivunge mu binogo rusange. Claude Ganza Munyamagana araduye inkuru irambuye.
Uku guhinda mwumva ni uko imashini kuri uyu wa gatatu niyo yakoreshejwe mu gukomeza gushakisha imibiri yajugunywe mu byobo byabonetse mu kibuga cy'indege cya Gisenyi mu karere ka Rubavu umunsi wa kabiri. Umunsi ubwije hamaze kuboneka imibiri y'abantu 28. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Madame Ishimwe Pacifique arasobanura ko kuba uyu munsi hifashishijwe imashini byagize akamaro cyane.
Twakoresheje abantu benshi bashoboka ariko n'ubundi duhura n'ingorane z'amabuye manini
amaboko atashoboraga guterura niyo mpamvu twahisemo kwifashisha imashini ifite ubushobozi bwo gukura amabuye manini ariko nyuma yuko habonetse nibura ibimenyetso ko hari imibiri n'ubundi ba bantu bagakoresha amaboko kugira ngo tutangize imashini itangiza noneho tukabura nuko tubara imibiri y'abantu
ku munsi w'ejo hari hataramenyekana bidasubirwaho niba imibiri yabonetse ari yabishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyangwa se niba atari bo kuri iyi nshuro ariko madame Ishimwe Pacifique aravuga ko nta gushidikanya ku gihari
kuko abantu 28 bari bamaze kuboneka ndetse n'ibimenyetso byari byagaragaje ko ari abantu bishwe muri jenoside kandi nk'uko dukomeza no gushakisha amakuru mu by'ukuri hano nta rimbi ryari rihari ngo tuvuge ngo ni abantu bashyiwe kandi abantu nta nubwo bashobora gushyingurwa mu buryo turimo tubona iyi mibiri abantu bacurikiranye baboshye ndetse n'ibi bikoresho bigaragara ko bagiye bicishwa kugeza uyu mwanya ntabwo turimo dushidikanya ko ari abantu bazize jenoside
ubwo twakoraga iyi nkuru hari hamaze kuboneka imibiri y'abantu 113 yongera kuri 28 babonetse ku wa kabiri ibikorwa byo gushakisha imibiri birakomeza no kuri uyu wa kane ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burasaba abaturage muri rusange n'abatarashyinguye ababo by'umwihariko gukomeza kwitabira iki gikorwa no gutanga amakuru yafasha mu kumenya aherereye imibiri kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro ntiharamenyekana igihe iki gikorwa kizamara kuko nta makuru afatika araboneka yatuma byihutishwa
ibyo bo nk'uko mwabonye ukuntu birimo bigaragara ntago ari ahantu hari presi ngo tuvuge ngo ni ahangaha n'aha ni ugukomeza gushakisha umuntu arimo arabona ko ni ahantu hatandukanye rero turimo turasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku buryo nibura bishobora koroshya akazi ariko niyo bitakunda aho dukeka muri iki kibuga hose tuzahagera
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika
Rabasuhuje bakunzi banywanye n'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye agejeje ijambo ku gihugu cye ku ntambara kirwana na Irani yarivuze akikijwe na Vice Perezida we Mike Pence Minisitiri w'ingabo Mark Esker n'abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu bose Professor Athanase Gahungu aradusobanurira ibikubiye muri iri jambo yigisha muri kaminuza yitwa Chicago State University ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika araganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
iri jambo mushingantahe Nkundikije igikuru gikuru yagombye kuvuga nuko Perezida Trump agomba kubandanya ibyo yavuze kuva cyitoza ko adashaka ko Iran yubaka igira ibyo bita nuclear weapons byabigwanisha byo kumara amakungu hanyuma ikindi yavuze rero nuko naho bateye yabyemeye barateye mugabo kubera icyo bita early warning babimenye kare nta banyamerika bapfuye hanyuma mugabo ikintu yaciye yongera ko kigoye kumva nuko ashaka yuko OTAN ya mucongereza na NATO yuko ikora cyane mu byerekeye Iran ibyo rero biragoye kumva yuko yo bagomba kuvuga yuko abanyamerika inteko z'abanyamerika zizova muri kiya kirere ibyo biragoye hanyuma ikindi yongeye ko kiryoshe nuko sinzi ko kiryoshe cyane kigoye kumva nuko avuga yuko abo muri Iran n'abanyamerika bose bafise uwo bagwanya ari umwe umwasi ari umwe yitwa ISIS
Professor Athanase Gahungu abantu benshi barafise ubwoba ko uruhagarara rwatanguye hagati y'ibyo bihugu rushaka kwiyongera mu ijambo Perezida Trump yashikirije hari ikintu cerekana ko ibitero Amerika nayo ishobora kwihora
nta kintu na kimwe kubwi wanje jewe ni abandi bashobora kubaza ibisukundi mu bintu byo numvirije nta kintu na kimwe cerekana yuko Amerika yo bigomba gutera yoba yabivuze ukundi akabihinyisha yubyobaho mugabo cewe ntadurashoboye kumva ahubwo numvise abwira abantu bo muri Irani ngo ko bene abo muri Amerika bashobora kubanaho mu mahoro noneho arabasaraba aranababwira yuko umwansi wabo ari umwe ari IC nizo nidurashoboye kumva
igihugu cya Irani cifuza ko naho cakoze ivyo bitero kivuga ko umugambi nyakuri icyo gihe wifise ari uko abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bava mu gihugu cya Iraq ivyo ni ibintu bishoboka mwihweje ijambo Perezida Trump yashikije
mu bintu yavuze wumva nije nijyo mvuga ko ari ibintu byo guhinyika yavuze yuko ashaka yuko OTA NATO bya bihugu bikoraniye hamwe by'i Buraya yuko ari byo byogenda bikabandanya bikagira uruhara runini mugabo ivyo bibaye igica kigora nuko nibamara kuvayo hariho ibihugu bijya bisanzwe bikora bikundana n'Abanyamerika za Arabi Saudite zande ivyo bindi bihugu rero bizoca bishavura noneho bizece bituma ibiriko birabubu bibandanya kuko noneho ivyo Abanyamerika bari bashaka bizoba bitagishobotse
Perezida Trump yatangaje kandi ko agiye gukaza ibihano kugira ngo icyo gihugu nyine gisubire kigenze neza iryo gabishwa ku bwanyu ryogira nk'ingaruka iyihe ku gihugu cya Iran
iryo gabishwa yagize nicyo wituma binavuze yuko ari ibintu byo guhinyishwa byabayemo bakagomba kuba Perezida Trump akagomba kubandanya ibihano bizoca bituma noneho izo ngaruka mbi zariko ziraba zongerekana ibika ibyo ibya icatumye ni kuva na kera ibibahejeje kuba byo guterana biva nuko Abanyamerika bagumye bashira ibyo bihano kuri Iran nayo ukavuga uti nta kundi nugira ataro kuza gutera Abanyamerika ibyo rero bintu byo kubandanya ibihano uri kubabwira abantu ngo tugomba gukorera hamwe tugwanye umwansi umwe urumva ko ari ibintu urabye neza bitameze nk'ibijanye ibyo nicyo natoye mu ijambo yahejeje gushikiriza
Professor Atanas Gahungu urakoze cyane gose ku kiganiro mu hari radio n'ijwi ry'Amerika
ahubwo nicyo dukushimira mushinga ntawe Frederico
abakurikiranira hafi iby'akarere k'uburasirazuba bwo hagati bamwe na bamwe basanga iyi ntambara hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutwika aka karere kose umwe muri bo n'umushakashatsi kandi akaba umwarimu muri kaminuza ya Siegen mu Budage Emmanuel Ndahayo aragana na Venuston Nshimiyimana wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
Emmanuel Ndahayo ndagushimiye cyane kazi neza ku ijwi rya Amerika
ndabashimiye nanjye Venuston Nshimiyimana
kiriya gikorwa cya Perezida Trump cyo gufata icyemezo cyo kurasa uriya mu generali ubusanga yaragifashe ahereye kuki
bungira ngo umuntu ashobora kuvuga ko hari impamvu zinyuranye zatumye afata kiriya cyemezo cya mbere ni uko iyo urebye uko ibintu bimeze muri politiki y'imbere muri Amerika urasanga harimo ikibazo cy'uko abademokrate bashaka guhungabanya bakoresheje uburyo bwo ku bw'amategeko n'uburyo muri bafite ijambo muri Kongere bashaka guhungabanya ubutegetsi bwa Trump bashaka no kugira ngo abaturage bamuve inyuma bagaragaze ko Trump atari umuyobozi mwiza Trump rero ngira ngo nk'abandi banyapolitiki bose nk'abandi baperezida bose ntabwo ari we wenyine iyo batorohewe imbere mu gihugu bagerageza kuba bagira ibikorwa bakora hanze y'ibihugu byabo bishobora kugaragaza ko bafite ingufu bishobora kugaragaza ko icyo gihugu bayoboye gifite ijambo byatuma abaturage basa naho bibagirwa ibibazo byari birimo imbere mu gihugu ahubwo bakarangamira ibyo bibazo by'inyuma yaho mu gihugu
ikaba se ariyo mpamvu ibihugu nk'Ubufaransa Ubwongereza ndetse n'Ubudage byose byashushe naho bivuga yuko bishyigikiye Amerika muri kiriya gikorwa cyo kwica General Soleimani
ni muri iyo nzira umuntu yabivugamo ngira ngo byaravuzwe cyane ko Neto na Abanyamerika bayiyoboye abandi ngira ngo nabo bagerageza gukurikira nubwo usanga abanyapolitike b'ibyo bihugu umaze kuvuga Ubufaransa Ubudage cyangwa se Ubwongereza badashyigikiye cyane ririya raswa rya Suleimani nubwo batarivugaho rumwe ariko ntabwo bajya ku mugaragaro ngo bavuge bati twitandukanyije na Amerika cyangwa se na Trump.
Urabona biriya bintu bidashobora gukurura intugunda nyinshi muri kariya karere ku burasirazuba bwo hagati.
Uyu ntugunda zari zisanzwe zihari ahubwo yedi umuntu yavuga ati ese ntabwo zishobora kuzongera bigatuma yenda amaraso ameneka ari menshi cyane kurusha uko yamenekaga. Turebye muri kariya gace kose ntabwo ari hariya muri Iraq gusa hari ibibazo ngira ngo turabibona uburyo abantu bapfa buri munsi muri Yemen. Muri Yemen abantu bahagwa turabazi, abantu baharwanira turabazi, tuzi ko hari Iran bifitemo uruhare, tuzi ko ari Arabia Saudite bifitemo uruhare. Ahubwo binavugwa ko uriya mu generali yishwe agiye mu nama aho yagombaga kuvugana aho hagati ya Iran na Arabia Saudite hagombaga kuba hari ibiganiro. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari intugunda ntabwo aribwo zigiye gutangira ahubwo yenda zishobora kwiyongera. Ariko hari kimwe navuga yenda gishobora gutuma abantu bahumurizwa nuko ari Iran ubu ngubu ari n'Abanyamerika ubwabo nta muntu n'umwe ufite inyungu z'uko intambara yakwaduka abantu bakicana cyangwa se amasasu akavuga uruhurura. Nubwo byaba nta gihugu na kimwe muri ibyo byombi cyifuza ko byaba igihe kirekire, ari Trump cyangwa se Amerika iri kwitegura amatora, nta gihugu na kimwe cyifuza kujya mu matora kiri mu ntambara. Ari Iran yari isanzwe isa naho yifitiye ibibazo bijyanye n'ubukungu n'ibihano bayifatiye ireba ko bayibikuriraho kugira ngo nayo ntabwo yifuza ko intambara yaba ndende. Ahubwo ibihugu byombi ari Iran cyangwa se na Amerika birashaka noneho kuba byakoresha navuga icyo kintu kugira ngo birebe ko byanashoboka kugaruka ku meza y'imishyikirano ngira ngo nayo mpamvu Iran nayo yenda yakoze ibyo bintu byo kuvuga ngo reka yihorere igaragaze ko nayo ifite ingufu umunsi yageze ku meza y'imishyikirano batazayifata nk'akanda cyangwa se nk'umuntu utagira ingufu. Noneho bashyikirane barebe n'ukuntu nari amasezerano yajyanye n'ibintu bya nucleaire bashobora kongera kuyasubiramo. Buri wese birumvikana ashaka gukuramo inyungu kurusha undi.
Emmanuel Ndahayo ndagushimiye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.
Nagiye ndabashimiye Venuste Nshimiyimana.
Turabara mukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Shuti zacu mwese uko mungana, mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mukomeze rero mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mutibagiwe cya kiganiro cyanyu muri isanga gitangira saa 10. Ndabashimiye cyane rero, umunsi mwiza, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika.